imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya wa makuru mu Kinyarwanda duhera kuyo hirya no hino ku isi twategurira na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Urakoze Jeffrey. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Repubulika ya Centrafrika yayirungikiye umukomanda wo mu migwi irwanya leta yagirizwa ivyaha byo mu ntambara n'ivyo guhohotera ikiremwa muntu. CPI yavuze ko Mahmoud Said Abdelkani w'imyaka 50 yararongoye runani rw'imihari y'abarobere ba Seleka rugwiriyemwo abayisilamu mu ntambara muri icyo gihugu yatanguye mu 2013. Ubwo bwicanyi bwahuje umuhari Seleka n'utugwi tw'abanyagihugu birwanira ku gatwe kabo bagizwe ahanini n'abakristo bashikikiye uwahoze ari perezida François Bozize biswe aba anti Baraka, akekwa kuba yarakoze ibyaha birimwo gufunga inzira karengane, kuboreza igufa abanyagihugu, kunyuruza abantu ubutakigaruka n'ibindi byaha bitokorerwa ikiremwa muntu. Said yitezwe ko ashika ilahe mu Buholande ku cyicaro cya CPI kuri uyu wa mbere nk'uko umuvugizi wayo yabivuze. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta ya perezida Joe Biden bavuze ejo ku munsi w'Imana ko utwigoro twa leta ya Amerika two gucandaga amamiliyoni y'abantu urucanci rw'umugera wa corona turiko turagenda twikwega, ariko bavuga ko bafite ibyizigiro ko isekeza barimwo ryo kugwanya umugera rizotanga ibyamwa byiza mu mezi atatu ari imbere. Xavier Becerra, umushikiranganji wa Amerika w'amagara y'abantu, yavuze ko leta ihitiye yabasigiye imigambi idakora k'ubu bariko bashira ibintu ku murongo mwiza. Yavuze ko ibibazo bihari bitazokemurwa vuba bwango, ariko ko hari byizigiro ko Amerika ishobora gusubira mu buzima busanzwe. Perezida Biden yihaye intumbero yo gucandaga amamiliyoni ijana y'abantu mu minsi ijana yiwe ya mbere ku butegetsi. Kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika ishikiriza ko gushika ubu igihugu kimaze kuronka abarenga imiliyoni 25 banduye hamwe n'abarenga 417 bamaze gupfa, ibitigiri binini kuruta igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Tukivuga kuri uyu mugera, Isirayeli yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko yafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'indwi indege nka zose zinjira n'izisohoka igihugu mu ntumbero yo kuzibira ikwirakwira ry'igisanira cy'umugera wa corona giheruka kwaduka. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere byavuze ko iyi ngingo itangura gushyirwa mu ngiro isaha 6 z'ijoro z'uyu wa mbere ushira wa kabiri, igumizweho gushika ku munsi w'Imana. Mu gatondo ko ku w'Imana, umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yatangaje ko leta yiwe yasanze umugera w'igisanira cya COVID-19 uri kuragurirana mu gihugu. Abategetsi muri Afghanistani bavuga ko bongeye gufata abarwanyi b'abatalibani 600 bari barakuye mu busho igihe bari ko bashira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'uwo muhari. Umuhanuzi wa Afghanistani mu mutekano mu gihugu Hamdullah Mohib avuga ko abagwanyi baciye basubira ku rubuga rw'intambara kugaba ibitero ku basirikare ba leta no ku basivile. Mohib yabwiye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Kabul ko leta yiwe atabandi batalibani izosubira kurekura. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid we yarahakanye ibyo byagirije ko abarwanyi babo baciye basubira ku rugamba canke ko 600 muri bo bongeye guhagarikwa n'abategetsi ba Afghanistan. Abategetsi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batewe ubwoba n'umutekano ubandanye utosekara mu ikambi y'impunzi ya Al-Hol mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya, inyuma y'ubwicanyi bwikurikiranije hagati y'amatariki ya mbere n'itariki 16 ku kwezi kwa mbere.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda. Aho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemo imigabane. Impamvu ni iyi?
None amahera bayashyirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplan nibo bayari. Rero nababwiye ko ubutugira tubifate tubirondere irindi shyirahamwe tubiha, hanyuma nabo bace bataha bace bataha bandi banandi.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aho mu Burundi kandi ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ejo ryashyizeho umunyamabanga mukuru mushya.
Uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. Iki kibanza cyahoramwo nyiricyubahiro umukuru w'igihugu, kandi inzira yarayiciye. Ubu ni ukuramiriza, tuzobandaniriza aho yaragejeje. Ntitubitinya rero, tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumya banga.
Reverien Ndikuriyo warayatorewe uwo mwanya. Aya makuru n'ayandi turagarukaho mu kanya. Maze kubabwira mu ngingo z'ingenzi, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aragenda ahindura bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe leta ifitemo imigabane. Arabashinja kuyobora nabi bigatera igihombo. Uyu munsi ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi ryabateguriye inkuru ku bijyanye n'ishyirahamwe Regideso ritanga amazi n'amashanyarazi. Turagezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ariko atangiye ikiganiro ku bamenyeshamakuru no ku banyagihugu mu mpera z'umwaka uheze, umwaka w'2020, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagabishije abarongo yamwe muri ayo mashyirahamwe. Itunganywa ribi rituma ayo mashyirahamwe akora ahomba biri mu vyo Perezida Evariste Ndayishimiye arega abo barongozi n'abo bakorana.
Murazi ko nabo nyene tubamaze ku minsi Regideso na Onatel barya nababwiye nti aha mwebwe murazi yuko mwese kuva ku mukuru gushika ku muto bose bariko biba abanyagihugu. Gute abenegihugu bashize umutahe muri iryo shyirahamwe kugira ngo riborohereze bafata amazi n'amatara bayaha Regideso, bati wewe bari wewe ubitunganya ku neza ya twese, kandi aya mahera mwinjiza aba ariyo nyene leta izokikoresha kugira ngo yungure n'ayandi mazi n'abataranonka batwaye amazi n'amatara vyose acabigira gwabo. Abakozi ba Regideso none amahera bayashyirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplan nibo bayari. Ni ukuvuga ni umugwi wagiye hamwe uco dutwara amatara n'amazi baratwara barabitwiba. Rero nababwiye ko ubutugira tubifate ibintu vyacu tubitwara amatara n'amazi tubirondere irindi shyirahamwe tubiha, hanyuma nabo bace bataha bace bataha bandi banandi. Hari wo wozabumva mvuze uko ngo sendika zishije zitonda. Izo sendika nazo zibaza kuzibaza amahera yatahaje y'abenegihugu. Ko njejeje kuburanira abenegihugu izo sendika nizaza nzozibaza. Ubu rero namwe murimwo kuko mubaye ariye murimwo amatara n'amazi
byanjye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyarindiriye ku kwezi kwa mbere kuno mwaka 2021 kurangira adahinduye ibintu muri ayo mashyirahamwe. Evariste Ndayishimiye aherutse guhindura umuyobozi mukuru wa Regideso ishyirahamwe ritanga amatara n'amazi. Habonimana Simeo aherutse gusubirizwa mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe Regideso ashima uko iryo shyirahamwe ryari ryifashe mu by'ubutunzi muri kino gihe. Mu kiganiro ku bamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri w'inondwi ariko abisikanya n'uwamusubiriye, Habonimana yasiguye ingene umwimbu waduze afatiye ku kuntu yawusanze.
Ishyirahamwe ryari rifise amafaranga make ku makonti muri yaridi 180 arenga, ryari riteraniye abanyonyi batandukanye imiliyaridi zishika kuri 38 170 arenga. Ishyirahamwe ryari riheraniwe imiliyaridi zishika kuri 26. Twarashoboye kwishura amadeni ishyirahamwe ryari riheraniwe. Ishyirahamwe nta deni rifise ku makonti, amafaranga arahara kwiye menshi ashobora kubasha no kuri miliyaridi 12. Leta iheranisha hamwe miliyaridi 16, ku buryo rero ayo mafaranga ashoboye kuriha ishyirahamwe rishobora kuzorangura imigambi yaryo gukwiragiza amatara n'amazi atankomanzi.
Uwe ahora arongoye ishyirahamwe Regideso atemera ko ishyirahamwe yahora arongoye rigeze ahatemba, afise imigambi avuga ko asigiye wamukoreye mu ngata, harimwo kugwiza umuyagankuba n'amazi.
Janye n'umuyagankuba turiko turagerageza muri bije y'uno mwaka ko amakaritsiye menshi gisagara cya Bujumbura yojamwo umuyagankuba, amakontere yo gusubiriza amakontere yapfuye cyane cyane mu matara, kandi tugakuraho n'ibyo by'amakontere bya kera zisaba ko umunywanyi barinda ku mafakture. Hari kandi n'ugutunganya gushasha ishyirahamwe mu buryo bwa kijambere, avuga amaordinateur 500, hari amakontere 600 akoze mu buhinga bwa none bita kontere intelija azohabwa abanywanyi 600 bariya batwara umuyagankuba mwinshi, ku buryo dushobora gukurikirana no kubaha amafakture bidatevye kintu gikomeye cyane ubu kuzokwirikirana cyane usubiramwo itunganyo y'igisagara mu bijanye n'amatara.
Jean Albert Manigomba agiye kuramutswa ishyirahamwe Régie des Eaux na vyinshi yashikirije mu gihe cy'ibisikanywa ku burongozi bw'iryo shyirahamwe rya leta, avuga ko agiye kubandaniriza hundi yaragejeje.
Nzobandaniriza aho yaragejeje kugira tuterinde intambwe aho baharabaye akagorana ariho hose. Nzobishoka byose ndabikora bashobora ugatura ibyinshi nzobwira icyatumye izo ngorane zibazarabaye. Sinovuga ngo ubuhinga ngiye kubwira ubunyere, sindabona izo ngorane na taktike nzokoresha izoboneka maze kubona izo ngorane.
Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko gusubiriza umurongozi mukuru wa Régie des Eaux bidasigura ko rica rizamuka vyoroshe. Uwo muyobozi mushasha ategerezwa ko bafise indinganizo nshasha agiye gukorera ko. Faustin Ndikumana ari muri abo bahinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bimwe mu byo baba biri ku rutonde rwo kuvyura iryo shyirahamwe rivuga ko ryoba riri mu yari ko aratembagara.
Ibijanye n'ingenzi z'amafaranga bimeze gestion financiere ari amadeni rifise canke abo rifitiye amadeni naryo nyene bakaraba ibintu bya kontabilite bikora gute, mbega za kontabilite analitike zituma umuntu abona neza ibyo ashyira mu kugira amatara canke amazi aboneke abone ko ashobora kunguka ico bita coût de production. Ibijanye n'abakozi batunganije gute inkwere zibanze ingene abakozi batunganijwe, ibijanye n'ingene urudandazwa rugenda gestion commerciale iby'amatarification vya provisionnement ingene amasoko atangwa ingene bigenda ica provisionnement ingene ishagura ibintu hanze ingene amastock abitse ko ari muri securite atabusuma taki ingene vya informatique bitanga information zikwiye bya vya systeme informatique n'ibijanye na za gestion technique by'ubuhinga ingene amatara n'amazi bitangwa no kuri byo bita risk kuraba ibintu bishobora kuvangamira ishira hamwe umwanya wari wose.
Ibyo bimaze kuja ku rutonde uwo muhinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibica bikurikira.
Ivyo rero bimaze kuba vyasuzumwe haca bico bita plan d'affaires. Plan d'affaires ni ukuvuga ati dufatiye ku ngwane twabonye muri iryo shyirahamwe ingene bizogorogwa mu kuraba itunganywa rishasha, mu kurira mu muco transparence, mu kuraba bijejwe responsabilite no kwamara ko ari ibintu bishasha bishobora kurikiza ico bita innovation permanente. Ni ukuvuga yuko plan d'affaires niyo ica igendeza mu ngiro igendera kosora ivyo rishyirahamwe.
Amwe mashyirahamwe ya Leta y'u Burundi ifisemwe imitahe avugwa ko akora homba iruhande ya Régie des Eaux ni nk'iryo gutuma tumana akamakuru Onatel, iryo gutegekaniriza kazoza abakozi ba leta INSS hamwe n'iryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique.
Turacyaraho mu Burundi aho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi kuva ejo ku cyumweru rifite umunyamabanga mukuru mushya Reverien Ndikuriyo yatowe muri mitingi ruko koma y'iryo shyaka yabereye mu murwa mukuru wa politike i Gitega. Reverien Ndikuriyo si mushya mu nzego z'iryo shyaka, si na mushya mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza yarabikurikiranye.
Mikora miro kaminuza rya CNDD-FDD yagenye Reverien Ndikuriyo ko umunyamabanga mukuru mushasha w'umugambo uri ku butegetsi. Uwo mugabo yavukiye mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro mu manuko bw'u Burundi mu 1970 yari mwaroye mu kirobe cy'abahutu cya FDD mu myaka ya 90 imbere yuko uwo muhari uhinduka CNDD-FDD. Icyo gihe yaravuye muri kaminuza y'u Burundi yatwaye iyo ntara avukamwo hagati y'2004 n'2007 hagati y'2007 n'2010 naho yamushinga amateka imbere y'ukuja mu nama nkenguza amateka kugera mu 2015 n'ubu naho akaba yahora atwara urwo rwego mu kiringo cy'imyaka 5 ishize. Bwandi kuriyo wahejeje gutorwa yiyemeje gukomereza aho asubiriye yaragejeje.
Uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. Iki kibanza cyahoramwo nyaricyubahiro umukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye. Ubu ni kuramiriza. Tuzobandaniriza aho yaragejeje. Ntitubitinya rero, tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumya banga. Tuzobabera umwungere mwiza amenye intama ziwe imwimwe mu izina ryayo. Mugana tubasaba yuko mube intama nziza zitona. Ntimuzoze munakebaguzwa ngo murabe ibyo butandikiwe. Tuzobama hafi mu mitumba y'u Burundi yose, mu mazone n'amakomine. hauzobura ahashikiriza icyumviro cyiwe muzotubera abahanuzi beza batwubaka batadusambura muzotubera abagenzi bimvuga kuri atari badendekanya bashira imbere ineza yabo dushira imbere neza y'igihugu kandi dushize imbere neza y'igihugu umwe wese azobona umugabane wiwe.
Perezida Evariste Ndayishimiye yasimbuye ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Sende David nawe yashimye ko ibihe bishitse imigendanire y'igihugu ciwe n'amakungu yifashe neza n'u Rwanda yemeza ko bitaraja mu buryo afite icyizere c'impinduka.
Turiko turaraba imigendanire iko yagenda neza mu gihugu ariko igihugu kibanyi nico bimeze nk'ibicumbagira ariko naco tugitera intege uko tugeze ku ntambwe nini ubu turamaze kubona yuko ico dupfa camaze kumenyekana bakizi tukizi kandi bagikuye mu nzira bajya a murazi kwa abavandimwe u Rwanda dusangiye byinshi dusangira ururimi dusangiye imico ntibibereye yuko rero twakwa turiko turaryana mugangira ngo kubera turabavyara turatera turavyaruzanye baravuga batubonye abavukana batase ntuje mu hagati kuko wowe barabaza ko bapfa kandi bacakumbikana mwene wanyu niyo yo baraje gukubita gafu arahindukira akagukubita umuhini jewe ndafise icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana.
Amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu wasanga igenwa ryandi kuri iyo atacyizere ritanga mu bijyanye n'agateka kazina muntu kakinatezaki yan umushakashatsi ku Burundi muri DHB yavuganye n'ijwi rya Amerika kibona ibyavuye mu ikoraniro ry'igitega.
Le nouveau secrétaire général du parti au pouvoir Révérien Di Corio est de l'aile dure du parti. Lorsqu'il était président du Sénat, il a fait plusieurs discours très hostile envers les opposants au gouvernement.
Umunyamabanga mushasha w'umugambo uri ku butegetsi ari mu ruhande rw'intagondwa z'uwo mugambwe igihe yari muri Sena yaravuze amajambo atihanganye abatavuga rumwe na leta itorwa ryiwe rizana ishimangira ingufu z'urwo ruhande rw'intagondwa kuva amatora y'imbere 2020 dufatiye ku igenwa haraheze amezi atandatu rya minisitiri wa mbere Alain Guillaume Bunyoni n'umushikiranganji ajejwe umutekano rya kuvendera ko buca bazwi cyane mu mari kuva mu 2015 mu itorwa rya Jariyendi kuri iyo nta kintu na kimwe kiziganisha ko mu byerekeye agateka kazina muntu mu Burundi. Ariko reka turabe iyo bija Perezida Ndayishimiye yarasezeranye kubaha demokarasi n'ubwira Burundi igihugu cy'amategeko ikibazo ubu ni ukumenya niba azoshisa ibyo yasezeranye mu gihe abantu nk'abo bari mu bibanza bihambaye by'igihugu niko Tesakia niyibaza. Havuga nka Tesakia uramutse wa Sende DFDD kuva kuri uyu wa Mungu warabamenyereye
bazobabwira ko ndi kuri iyo arikora ari umwicanyi muga nibande nibande bazivuga bazovuga kimbonera kuri ari mbi kubera iko yanizo kuvuza igihugu umwasi yagomba gusambura arabahukomeye imbonera kuri izo nguvu zo guteza imbere igihugu nico gituma bamwe bari ko bararondera hajya nyene bizo zisambure bizotegwe rero ubwoba n'amajyama duci nguvu ahubwo nibavuga biduhe ingufu zo gukora
kuva ubu urwego rw'inaribonye za Sende DFDD rwahora rurongowe na igendera Perezida Pierre Nkurunziza uramutswa mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge uri kaneza. Tuve mu Burundi tujye muri Uganda aho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu mpera z'icyumweru gishize yatangiye gusaba abaturage guhakana intsinzi Perezida Museveni aherutse kwegukana mu matora y'umukuru w'igihugu. Imvugo ye ije nyuma y'amatora ataramuhiriye ifite izihe ngaruka kuri icyo gihugu n'ahazaza hacyo. Bernard Sabiti ni impuguke mu bya politike akaba n'inararibonye muri politike ya Uganda nibyo nabanje kumubaza.
Ibihe bizaza mbega bya Uganda future y'iki gihugu nje ntabwo yoroshe gusobanura kuko ibintu bibaho ni ibintu biteganyije. Usanga igisirikare gifite ingufu nyinshi hano muri iki gihugu simpamya ngo hari umukandida ubasha guhagarara guhakanya Museveni nubwo yabatsinze igisirikare kitamushyigikiye ngo ashobore gutegeka. Iyo niyo ngorane dufite hano muri Uganda.
Ni ukuvuga rero ko Uganda yamye itegekwa gisirikare n'ubu ngubu murabona ko ubutegetsi bukiri mu maboko y'abasirikare butazashobora kujya mu maboko y'abasivili
cyane rwose kuko nubwo ubasha kutababona umuhari hariya ngo bari gutegeka nangwa ngo ugasange ari ba minisita nangwa iki ariko arabizi twebe tumaze igihe muri iki gihugu tuzi ngo ingufu ubutegetsi n'ubushobozi byose biri mu maboko y'igisirikare. Abasirikare benshi mu kampeyini bari gushaka amajwi iki gihe gishize babivugiraga no ku mateleviziyo no ku maradiyo bavuga ngo kibabasha guterera saluti Bobi Wine abarwanyi iyo ntambara yabaganye mu butegetsi bo bafite plan yabo ndahora babivuga ahanda nta nubwo babirisha so icyo ni kikwereka ko buriya aya matora mbega ni nk'urwifuzo kwerekana cyane kwereka abazungu bakunze kuyanda igihugu n'amashiringi ngo harimo demokarasi ariko nk'uko ubizi nyine buri myaka itanu ni ukuja muri urwo rwifuzo rwo gutora ariko ababizi baba bazi ko nta mbindi kibasha kubaho biciye mu matora ntigishoboka kristi ntabwo ari aka kanya ndahari muri iki gihe
dusubire gato ku bijyanye n'ubukungu ejo bundi hari ikiganiro nabonye Museveni akorana n'itangazamakuru ryo hanze ababwira ati Uganda iri mu bihugu bifite ubukungu butera imbere cyane muri Afurika mu bihugu bya mbere bifite ubukungu butera imbere cyane muri Afurika ibyo namwe mutuye aho ngaho niko mubibona
aba ntabari kuri Scotsi yaba ngiye nkunze gukora mu data mu statistics mu nzu y'imibare nanga w'inamba economics ibyo ntabari kuri Scotsi Uganda ni bimwe mu bihugu bikennye cyane munsi yose itegereje imibare iva mu United Nations n'ibindi bitongore barabivuga bababibeshya of course abakurikira imibare ko turabizi ariko nk'uko ubizi buri perezida akunze kuvuga ibyiza kuri ibyo yibwira ko akoze ariko Uganda ni ntawe ari igihugu gifite ubukungu basha kuvuga ko buhari mu ngeri y'ibicukurwa mu ngeri y'abashoramari ubundi baza ahangaha ariko ruswa yo nkubwiye rero ubwo bukungu ntaho bugabanywa n'abaturage ba buri gihe bo mu gihugu bujya mu maboko y'abantu bake cyane bafite abo bazi n'ababazi bityo nk'uko sisitemu mbega ikora niko sisitemu ikora ahangaha
Bernard Sabiti inararibonye muri politiki ya Uganda tugeze mu makuru y'imikino duhera mu Burundi aho mu irushanwa ry'umupira w'amaguru ikipe Flambeau du Centre ikiri ku mwanya wa mbere naho Vitalo ikaba itaratsinda mu mikino itatu imaze gukina mugenzi wacu Desire Hatungimana nibyo atubwira
umugwi w'urunani kuri uwo w'Imana warasubiye kwereka abakunzi ba basketball mu gisagara cha Bujumbura ko muri kino gihe atari uwo gutamundasa mu kwirahira worohewe cyane Mutanga United ku manota 79-36 iyo ntsinzi ikaba yatumye urunani ruguma mu kibanza cya mbere by'ifata kibanza ubundi mugwi uguma werekana ko uri kurarondera ico kibanza cya mbere ubukiri mu runani ni Kern uwo mugwi ukaba watsinze Muzinga nayo nyene yari maze imisi byifatamo neza ku manota 66-63 umumenyereza w'uwo mugwi wa Kern akamenyesha ko ugo rukino rwabagoye gose kandi akemeza ko icizere cyo gutahukana iryo higanwa kigihari
twitsinze dugwanye gose bona ko ari ekipe yaje yiteguye kwera defense yacu musanzu tugaye mu defense tugara zone cyane gose mbwa urabona yuko abantu bateguye ukuntu bayikasa kuko muri premier meter wabona yuko bashoboye kugira amashuti menshi arinjira hanyuma mu kubakenyura je nibaza yuko twashoboye kwinjira defense ubu tubwira ka defense ko kuza turabegera cyane gose
mu mugwi wa Muzinga hoho umumenyereza amenyesha ko gutakaza umukinyi bagendera ko byabakoze ko ariko akemeza ko uburambe burangwa mu bakinyi ba Kern bwatumye batsindwa
ikintu cyane cyane gisumbije harimo abakinyi nk'abangaye basa n'abakunze bakinisha ubwenge cyane gusumba abandi rero kuri icyo kintu barakinishije ubwenge abakinyi babo n'ikimwe bakwije amakosa ashika kuri ane mugabo baragerageza kuyajera gushika ku nyota ya nyuma
no muri volleyball mu higanwa ry'Ibujumbura harabaye inkino aho mu bagabo ka Cosmos yatsinze Rukinzo ku maseta 3-1 Bujumbura Uwezo wa ndani itsinda Bisoro Volleyball Club amaseta 3-2 Association des Sportifs de Bujumbura nayo ikaba yarorohewe mu gutsinda Muzinga ku maseta 3-0 mu bigeme Muzinga yatsinze Rezas amaseta 3-0 Panther nayo itsinda Gent Light Club ku maseti 3-2 umupira w'amaguru naho kundwe igira 18 higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi umugwi wa Vitaro watsinzwe na Royal FC bitsindo 2-1 kuva rero inkino z'igice cya kabiri cy'higanwa zitangura abakinyi bamenyerezwa na Olivier Niyunge ko ntibararonka insinzi bikaba bitangwe gutera amakenga muri uwo mugwi Olivier Niyunge ko akaba amenyesha ko bagiye kuvugana n'abakinyi barabico biva ko ariko akizera ko ibintu bishobora gusubira mu buryo abakinyi bagwaye bagarutse mu kibuga
nawe ni kuro ya Nigeria pigi kurusha abajuri banje sinzi cyo muri no minsi bariko baraba sinzi ubu turakina ntidusinda mugabo tugitera imbere bavuga ngo dutera imbere mugabo twaratsinda cyo twabona twicaye ngaha turiko turiga hajya akazi kacu kwa maru kwiga dusubiremo dusubire kandi turabe ico twokora kugira tushobore kuva muri situation uko amakazi turaroma mugabo kuyatsinda bikanka Uwanja tuwa tuwafuga na tuwa hicho tukukula sinzi kwa raba juwele baade ukiwe sinzi munga ifoko tuwilondeza tuwako tuwa mwini situasyo.
Mugihe vitaro ivyayo bitoroshe muri Flambeau du Centre batsinze Interstar babona kugumana ikibanza cha mbere Message Ngozi itsinda Burundi Sport Dynamic igitsinde kimwe ku busa ikifata ikibanza cha gatatu Atletico Olympique nayo yaratangaje abantu mu gutsinda ya Grenoire itsinda bibiri kuri kimwe uwo mugwi kuva ufashwe na Banguwiha Emmanuel Batazira Mayere ukaburiko urava mu bibanza vya nyuma buke buke Rukinzo umugwi igipolisi ukaba wirahiye muzingo umugwi igisoda mu kutsinda ku bitsindo bitatu kuri kimwe ucugumana ikibanza cha kabiri vyifata kibanza Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana reka makuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda avugwa muri icyo gihugu turagezweho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Irushanwa ryo kwatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu umupira w'amaguru kwakinye bakina muri za championnats wabo rirakomeje. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo iracyahanyanyaza muri uru rugamba rurimo kubera muri Cameroon. Mu itsinda rya gatatu u Rwanda ruherereyemo hamwe na Uganda, Maroc na Togo, abasore b'umutoza Mashami Vincent bafite amanota 2-6 kuko banganyije imikino ibiri yabahuje na Uganda na Maroc. Ejo kwa kabiri guhera saa 3 z'ijoro ku isaha y'i Kigali, Amavubi y'u Rwanda azashakirana n'uduca twa Togo mu mukino u Rwanda rugomba gutsinda byanze bikunze kugira ngo rukatishe itike yo kwinjira muri kimwe cy'aka kirangiza ni ibintu bitoroshye kuko kugira ngo amanota 3 aboneke bisaba ko bawinjije igitego mu gihe abakinnyi b'u Rwanda batarabona igitego na kimwe muri ishani irimo kubera muri Cameroon mu gihe ikipe y'u Rwanda isabwa gutsinda Togo ngo ishobore gukomeza urugendo abayiherekeje nabo barasabwa kwikubita gashyi bakarushaho kugaragaza ubunyamwuga nyuma yuko ku mukino wahuje Amavubi na Maroc kwa gatanu kimwe rugishize umukinnyi Eric Ngendahimana yinjiye mu kibuga agakina yambaye imyenda yanditseho inimero zibusanye ku mupira no kwikabutura ibi byaje byongera ku gikorwa cyatunguye benshi ubwo fataga imipira y'abanyezamu bagaharuraho ijambo Rwanda rya ryaritse mu mugongo kugira ngo babone uko bandikaho amazina y'abakinnyi muri rushanwa rya Shandi ririmo kubera muri Cameroon amakipe amwe namwe arimo kubonekamo abakinnyi cyangwa batoza banduye virusi ya corona ku Rwanda rw'u Rwanda kugeza ubu nta kibazo gihari kandi ngo bakomeje kwirinda no kwitwararika nk'uko Arida Kankindi uyoboye intumwa z'u Rwanda abisobanura
CAF hari ingamba yashyizeho nubwo turimo hoteze imwe abandi bantu dufite dedicated floors ku bakinnyi ndetse na delegation twajyanye zitagerwaho abandi bantu fite ascenseur cyangwa inzira twahawe dukoresha haba kujya aho dufatira amafunguro haba kujya aho dukorera inama ndetse no mu byumba byacu so ntabwo duhura cyane n'abantu bo hanze ariko tukaba dufite n'izindi measures twa twashyizeho nka ekipe yacu dufite umu IPC manager twa turi kumwe ugenda desinfecta ahantu hose ama elevator aho tugenda hose ara desinfecta imodoka tugendamo aho twicara udupfukamunwa ndumva rwose dukoresha ibyo dushoboye ngo twirinde nabwira abanyarwanda ko duhagaze neza kandi twirinze neza
tukiri mu mpira amaguru ikipe ya AS Kigali yatangiye umwiherero wo kwitegura umukino w'intera ya gatatu mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Iyi kipe izahura na Club Sportif Sfaxien muri Tunisia. Umukino ubanza uteganyijwe kubera muri Tunisia ku itariki ya 14 y'ukwezi gutaha kwa kabiri, naho wo kwishyura ukazabera i Kigali ku itariki ya 21. AS Kigali irimo kwitoza idafite abakinnyi bayo batanu bari mu ikipe y'igihugu Amavubi, aribo Eric Ndayishimiye, Emery Bayisenge, Rashid Kalisa, Eric Nsabimana na Muhadjiri Hakizimana. Nubwo abenshi mu bakurikirana iby'umupira w'amaguru babona AS Kigali nta mahirwe ifite imbere ya Club Sportif Sfaxien, umuyobozi wayo Shema Ngoga Fabrice aherutse gutangaza ko ikipe izagera mu kicho cy'amatsinda ndetse ikanaharenga.
Tugiye kwitegura mu buryo burenzeho kugira ngo ikiciro kindi mbere ko tugera mu matsinda nacyo tuzakirege neza. Intego ya mbere dufite muri amarushanwa yo hanze ni uko byibuze tubasha kurenga amatsinda. Bivuze kurenga amatsinda bamwe bavuga ko ntibishoboka ariko ndebye ekipe dufite abakinnyi bose bari bazima birashoboka.
Mbere yo kugera kuri iyi ntera AS Kigali yabanje gukuramo Orapa United yo muri Botswana ikurikizaho KCCA yo muri Uganda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti mwarimu duteza amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naho tuyasoreje. Reka nshimire mwe mwese mwarimu yakurikiye, nshimire kandi na bagenzi banjye twafatanyije kuyabagezaho. Fasil Gabehu niwe wegeranije ikiganiro gye mwumva, ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.